radio ijwi y'Amerika. Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse neza njuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatanu, itariki zibiri ukwezi kwa kabiri, mwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederic Unikije.
Aba bantu baguye mu minwe y'abapolisi, y'abasoja, yabo mu biro bikuru by'iperereza, bari kumwe n'imbonerakure. Bamwe babiza ngo ni abarozi, abandi ngo bapfuye amatongo.
Nta gihugu na kimwe cyovuga yuko ari paradizo abantu barapfa, ariko kuvuga ko ibintu byunyutse mu 2017 biga amaraporo twebwe nyine twakoze mu bushikiranganji bwacu yerekana ibindi ko ibintu byateye bigenda bijya imbere.
Abo ni Pierre Claver Mulima arongoye ishyirahamwe ya PRODH na Martin Jabandi mushikiranganji yajejwe agati y'akazi na muntu mu Burundi. Bose bavuga ku cegeranyo c'ishirahamwe ya PRODH kivuga ko abantu bashika ku 500 bishwe mu Burundi mu mwaka wa 2017. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ifubwa ry'umuvyeyi w'intwari y'u Burundi mu cyo ndadaye, hamwe n'inkuru yerekeye akamu gasaba kuwahoze yari burugumestre wa Giti agirwa intwari mu Rwanda. Turazira kwa ko mu kanya kari imbere. Tubanze tubashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Wakoze Frederico. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Leta zunze ubumwe za Amerika zishikiriza ko zihagaritswe umutima n'ukwirahiza kwa Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu cya Kenya, kandi zimenyesha ko zidashigikiye ico cose coza giteye kubiri nibwirizwa shingiro hamwe n'ikurikizwa ry'amategeko muri ico gihugu ca Kenya. Ibi biri mu itangazo Departement ya Leta ya Amerika yasohoye jo ku munsi wa kane. Amerika isaba Leta ya Kenya kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro kiri ku mutima no gushyira mu ngiro ingingo zafashwe na sentare muri Kenya. Sentare yasabye iyugururwa ry'amateleviziyo yahagaritswe igihe yagirizwa gutangaza ibirori vyirahira rya Odinga. Odinga yirahije nka perezida wa Kenya ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere turimwo mu ntumbero kwezi kwa mbere turangije murambabarira mu ntumbero yo gutesha agaciro amatora y'umwaka uheze hamwe n'abategetsi bayavuyemo. Amerika iremeza ko Uhuru Kenyatta ariwe mukuru w'igihugu cya Kenya yatowe. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabaye hagati y'abimukira bamuka muri Afrika hamwe n'abamuka mu gihugu cya Afghanistan ejo ku munsi wa kane mu karere ka Kale ni mu buraruko bw'Ufaransa byakomerekeje abimukira 18, bane muri bo barakomerekeje juwe n'amasasu kandi bari hagati yo gufa no gukira nk'uko amakuru yo kwizigirwa abivuga. Umwimukira agira 5 bivuga ko arembye cyane, bikavugwa n'abategetsi bo muri ako karere karimo abimukira baharugwa mu 100 bafise ibyizigiro yuko bashobora kuzoja bukira mu mpisho mu gihugu cy'Ubwongereza kibanyi. Ugutana mu mitwe nk'uko guheruka kuba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 igihimirwe ibiri y'abimukira bamuka muri Afghanistan yarasana bafa ibyo bafa hagati yabo. Amashirahamwe atanga imfashanyo avuga ko abimukira bashika 800 aribo baba aho muri iyo kambi y'Ikale muri iki gihe, mu gihe abategetsi baho bo bavuga ko abahaba bari hagati ya 550 na 600. Muri Afrika kandi amakuru kuri Afrika, ibikorwa byo gutabara byari bikibandanya ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane ahacukurirwa ubutare mu gihugu cya Afrika y'Epfo kugira barabe ko bokura mu kuzimu abakozi bacukura ubutare bashika hafi 1000 bari bamaze gushikana amasaha 28 bagotewe mu kuzimu kuko umuyaga nkuba wacitse. Uyo muyaga nkuba waciwe n'umuturagaro ukomeye wabaye ku munsi wa 3 muri ako karere watumye ivyuma biduza abakozi bari mu kuzimu bihagarara gukora mwicukuriro ry'ubutare ryahitwa Beatrix ni hafi igisagara cha Welcome hagati muri ico gihugu cha Afrika F. Abo bakozi rero bivugwa ko gushika ubu boba bagihema amasanganya nkayo mu macukuriro y'ubutare arakunda kuba muri ico gihugu cha Afrika F. Igihugu cha mbere ku isi gifise amacukuriro maremare uja mu kuzimu mu mwaka w'2015 77 bakaba barahasize ubuzima nkuko bishikirizwa n'ishirahamwe ryo muri ico gihugu rijejwe ibijanye no gucukura ubutare. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi ibibazo bya Korea Ruguru yashikirije ko naho ivyo bihugu bibiri ni ukuvuga Amerika na Korea ya Ruguru bisanzwe bidacana uwaka bitimirije gutana mu mitwe mu buryo bwa gisirikare. Joseph Yun yabishikirije abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane aho yari i Tokyo mu Buyapani aho yari yitavye inama y'abigisha mu za kaminuza hamwe n'abahinga bakurikirana igihugu cha Korea ya Ruguru. Yune yavuze ko politike ya Leta Zunze za Amerika kuri Korea ya Ruguru ari kubandanya iremera ico gihugu ariko umuryango w'ibiganiro murambabarira ukaguma wuguruye mu ntumbero yo kuronderera hamwe inyishu iciye mu mahoro. Yuni ariko ntahakana ko ingufu za gisirikare zishobora kuzokoreshwa mu gihe ibiganiro byonanirana. Yuni rero yavuze ko mu gihe Korea y'Efu n'iya Ruguru biriko birabandanya ibiganiro inkino za Olympique zo mu bihe bikanye nazo zigibandanya zitegurwa.
Urakoze yaroyise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Umuvyeyi Therese bandusha ubwenge yafubwe mu rugo iwe ejo ku munsi wa kane ku mutumba Murama komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Abashikirije amajambo bose basaba ko Barundi bufatira akaroriro kuri uyu muvyeyi bakagira umutima wo guheberanira no kunywanisha Abarundi. Raymond Zimana umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika ibujumbura mu Burundi yarishikiye muri komine Nyabihanga tumutega amatwi.
Indirimbo z'Imana nizo zumvikana mu bibanza bitandukanye aho umubyeyi w'incungu ya demokarasi yacanywe imbere y'uko ashingurwa na iteka kurugiwe ku mutumba Murama komine Nyabihanga intara ni Mwaro wahereje inkuka ya misa y'ugusabira Therese bandusha ubwenge yemeje ko yibukira uyo muvyeyi wa president Dadai ku mutima uguharira abamugiriye nabi.
Umuconzo kwama nibukira ko uyu muvyeyi tuba turaherekeza yarambuye yuko yarekuriye cyane abamuhekuye bakamwikira umwana kandi yuko yipfuza rwose yuko nabo bogire kwihigongwe mugahagira ati nuko mugabatashikiriye ngo basabe kigongwe ariko narabarekuriye.
Patiri Juvenal Nkengu Burundi akaba ari navyo yashikirije mu ijambo yatumwe n'umwepiskopi akukira nayo kugumushikira nganje ne story banku mukunzi yaserukiye leta y'u Burundi yashimye indero yatanzwe n'uyo muvyeyi.
Icubahiro rero umukuru w'igihugu cacu arashimira cyane umuryango ku ndero nziza wahaye abana Imana yuhaye na cyane cyane ku ndero yahaye nyakwigira nyene icubahiro president Melchior Ndadaye kugezaho yemera kwitanga akigura igihugu akitangira abanyagihugu mu ntumbero yuko abajana mu nzira nziza ya demokrasi akaba mbere yaranabizize. Ibyo rero leta y'u Burundi n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'igihugu cyose bakaba batazokwigera bavyibagira.
Uya mushikiranganje ajeje kumenyesha makuru yavuze ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yivuza ko uyo muryango ubera Barundi ishure ya demokrasi.
Umukuru w'igihugu cyacu yifuza yuko urupfu rwo tubera umutahe ukatubera umutahe nk'abakunzi ba demokrasi uwo muryango ukatubera ishure maze na ntaryo tukama tuwufatirako mu guteramira ukwikukira ku Burundi mu kubahiriza no gusimbataza demokrasi umubano mwiza mu bantu mu miryango eka mbere no mu gihugu cyose.
Uwavugiye uwo muryango yagaruze ku mutima w'urukundo uyu muvyeyi yerekanye n'ingingo yashira imbere y'uguharira abandi. ijwi rya Amerika yegereye bamwe mu bafashije perezida Melchior Ndadaye kurondera demokarasi bari baje gusezera uyu mubyeyi. Leonce Ngendakumana icegera cy'urongoye Sabanya Frodebu afatira ku mutima w'impuhwe w'uyo mubyeyi agasaba kubwo butumwa gushikira abarongoye igihugu.
Uwo mutima ubu mutima warundi bose na cyane cyane mbere ku mukuru w'igihugu abamuserukiye bamushikirize ayo majambo yashikirijwe na cyane cyane iyo jambo yuko dutegerezwa kugira umutima w'impuhwe w'ikigongwe nako batugiriye nabi kugira abarundi twese dushobore gusubiza hamwe twubake igihugu nkuko abo twasezeye nabo twari dusezeye uno munsi babiduhanuye babyipfuje. Icyo rero ni kintu gihambaye cyane kandi natwe tuzigisha mubo tubana mubo duserukiye mu turongoye cyangwa mu bagenzi n'ucuti n'abagenzi kugira ntagire umuntu azogumana inzira y'akazikira.
Therese Bandusha Ubwenge akaba ashenge yafise imyaka 82 yitavye Imana kwa 27 ukwezi kwa mbere biturutse ku ndwara. Ibirori byo kumushingura n'iteka bikaba byatangujwe n'umukuru w'igihugu aho yamusezerera ku bitaro by'abasirikare mu gisagara cha Bujumbura. Uyo mubyeyi w'incungu ya demokarasi akaba yavyaye abana 10 asize abuzukuru 26 n'abuzukuruza 6. Ku mutumba Murama komine Nyabihanga intara ya Mwaro Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Edouard Sebu Shumba yahoze ari burugumesi wa giti mu cahoze ari prefecture ya Byumba arasabirwa n'abanyagihugu yararongoye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cenda na 94 ko yoshirwa mu ntwari z'igihugu ngo kuko yakinze genocide muri komine yabo. Ni inkuru y'umugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Asumita Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Ugana se Bushumba Edouard ni umugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yahoze ari burugumesitiri wa komine Giti mu cyahoze ari prefekture ya Byumba. Bivugwa ko iyo komine ariyo yonyine mu Rwanda itarakorewemo Jenoside mu gihugu cyose. Uyu mugabo yahawe ishimwe nyuma ya Jenoside na perezida wariho icyo gihe Pasteur Bizimungu ashimirwa uruhare yagize rwo kuba atarigeze ashishikariza abaturage yayoboraga kwica abagenzi babo bahigwaga. Muri iki gihe u Rwanda hazirikanwa umunsi wo kwibuka intwari z'igihugu, abaturage bo mu murenge wa Giti bongeye gusaba leta ko uwo mugabo wahoze ari burugumesitiri wabo yashyirwa ku rutonde rw'intwari z'igihugu akajyaho arashimirwa ibyiza yabakoreye genocide ntigera iwabo.
Burugumesitiri se Bushumba tujya tubivuga bavuga bati kugira ngo igihugu cyose abantu bamarane hasigara akakarwa konyine kandi burya genocide itegurwa n'ubuyobozi. Ubwo rero hagatongaho nta sensibilisation yashyize mu baturage ngo abantu bazamarane. Ni ikikorwa cyiza yakoreye igihugu.
Uyu mugabo se Bushumba amashyaka atangiye hari za MLND na MDR. Hari umuministre wavukaga inahanga witwaga Rucogoza Foster. Se Bushumba yakoraga muri minipresec icyo gihe. Baramubwiye bati rirushaho. Reba ahantu ubuzima bw'abantu buganisha. Buganisha we kwishyira muri bere y'abantu bashaka koreka igihugu. Baje kumugira burugumesitiri. Noneho agendera kuri ayo matwara. Se Bushumba yitwara neza pe. Vrema twari tubanye neza. Intara twari bazima.
Oya, burya nyine nibyakubwiye hari icyo bita sensibilisation mu bantu. Nta yigeze iboneka mu baturage Se Bushumba babimukozaga katu. Oya, ntabwo abaturage banyengiye kubaryanisha. Nubwo intera mwe za gatete zafashe ya mbere ziraza bati muri Giti banze gukora reka tujye kuhikorera. Umusaza wari konseye wa Kasange witwa Gatoyire ahitamo umutumaho aramubwira ati intera mwe za gatete zanteye hese amanukana n'abajandarume yari ufite kuri komini n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu Pierre Damien Habumuremyi yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe hari umuntu abaturage basabira kwinjizwa ku rutonde rw'intwari abaturage aribo bafata iya mbere bakandikira urwego ayobora basabira uwo bahisemo ko yashyirwa mu ntwari z'igihugu.
Kugira ngo tugire abakandida bashobora kugira intwari nangwa bashobora guhabwa impeta nangwa imidari tubibwirwa n'abaturage baratwandikira ariko natwe dushobora kubikora tubyitwirije. Noneho tugakora ubushakashatsi. N'ubushakashatsi turangiye urwego rw'intwari rutanga proposal muri guverinoma. Noneho guverinoma akaba arizafata umwanzuro.
Hanyuma se kuva intwari dusanzwe tuzi ziriya ziri mu byiciro bitatu zashyirwaho ndetse n'amazina agatangazwa nta bandi bantu nabake mwarimo akora ubushakashatsi ngo mubasohore.
Ubushakashatsi bwarakozwe ariko nibyo nkubwiye ngo ubushakashatsi kureka kiburangiye tugirizwa guverinoma noneho guverinoma tugategereza ko ifata umwanzuro ntabwo icyangombwa ari umubare mwinshi w'intwari n'ibindi bihugu byose nta gihugu gifite intwari 40, 50, 60 icyangombwa niyo wagira intwari imwe ariko ibi biyakoze bikaba bishobora kubera abandi urugero ariko ahubwo imidari n'impeta abazihabwa bo bashobora kuba benshi tuvuge nk'ubuvuga burumesere wa giti wari burumesere wa giti uhabwa umudari nabwo nk'uwo guhabwa impeta nabyo ni ibintu bikomeye nabyo birashoboka nabyo birashoboka
waba mwakoreye ubushakashatsi bazashyirwa mu bihe byiciro ni mu mpeta cyangwa ni mu ntwari
iyo ni ibanga rya ntabwo iyo turangije kubikora dushyikiriza guverinoma iyo bitari byasohoka ntabwo biba bikiri ibanga ry'akazi
n'umubare w'abo bantu nabo uracyari ibanga
oya umubare tumaze gukoraho ubushakashatsi bageze nko kuri 70
mu Rwanda habarirwa ibyiciro bitatu by'intwari icyiciro cya mbere cy'intwari z'imanzi hagaragaramo General Major Fred Gisa Rwigema n'umusirikare utazwi mu cyiciro cya kabiri harimo intwari zo mu cyiciro cy'imena habonekamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Rwagasana Michel Uwiringiyimana Agata Nitegeka Felicite ndetse n'abanyeshuri b'Inyange kugeza ubu ariko mu cyiciro cy'ingenzi nta ntwari zari zashyirwamo aho ngo hagikorwa ubushakashatsi Asumta Kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Icegeranyo cishira mwiri hanira gataka akazira muntu APRODEHASHE cha sohotse ku munsi wa gatatu kivuga ko mu mwaka wa 2017 gataka akazira muntu mu Burundi kabandarinje guhonyangwa umushikiranganje yajejwe gataka akazira muntu mu Burundi Martin Vyabandi ari yamiriza ico cegeranyo ni mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu ijwi rya Amerika Eloge Wilkaneza ari i Nairobi mu gihugu cha Kenya
Icyo cegeranyo cemeza ku mutekano mu mwaka w'2017 wakomeje guhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu nk'uko byari mu myaka 2 iheze ishyirahamwe APRODEHASHE ritanga uturorero tw'ibitero by'amagrenade mu bunywero no mu mihana hamwe n'ivyakozwe n'utugwi twitwaje ibigwanisho ku mabarabara igisagara ca Bujumbura n'icyo cegeranyo kivuga ko cishwemo abantu benshi bashika kuri 65 kigakurikirwa n'intara ya Cibitoke iharurwamo 54 hanyuma hakaza intara ya Bujumbura ivugwamo 40 intara za Mwaro Makamba na Rumonge nizo zivugwamo abantu bake bishwe aho imwe yose iharurwamo 15 iruhande yaba bishwe APRODEHASHE gura ko abantu abajana 2022 bahohotewe babarezwe gufa nayo abagera ku 53 baburwa irengero mu gihe abarenga 2000 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko ijwi rya Amerika ryashimye kumenya icyo leta ishikiriza kuri iki cegeranyo maze ryakura Martin Ivyabandi umushikiranganje wa gataka kazi na muntu
nta gihugu na kimwe cyo tuvuga yuko ari paradigo abantu barapfa ariko kuvuga ko ibintu byunyutse mu 2017 biga amaraporo Ego nyine twakoze mu bushikiranganje bwacu yerekana ibindi ku bintu byateye bigenda bije imbere bibera dutangaza cyane iyo abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo twe nabo dufite indi raporo dutanga buri amezi atatu na raporo dufite ku mwaka w'2017 ikiyo iringwa n'inzego zibijejwe kuko imbuzi banyinshi hari iby'amatongo byinshi umuntu yovuga ariko ibyabaye bibi 2017 ugera 2016 karusho karabonetse cyane tamara kurbo kiste kuko tsinzego uguhera ku mutumba
ariko Pierre Kavembo nimpa iyo yahungiye mu birigi yemeza ko afite ivyemezo ivyo yanditse
aba bantu baguye mu minwe y'abapolisi y'abasoda yabo mu biro bikuru by'iperereza bari kumwe n'ibonakure bamwe babagiza ngo n'abarozi abandi ngo bapfuye amatongo ibyo bintu twe twandika tudite ibyemezo n'ikimenyamenya nawe wegenda uperereza n'abantu be umuntu n'umwe muri abo twavuze yo bakiriho hano iyo raporo nca ndayifuta bwo kuko hapfuye bakiya gusumba umwaka w'2016 ngo habaye akarusho n'ukuri nibamwibagara mu Burundi
iryo barambona impavuga umushikiranganje ni vy'abandi asanga rifite izindi nsiguro
basize hamwe ibyo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira gatya kazi na muntu guharanira gatya kazi na muntu cyane cyane ibijyanye n'uburenganzira bwo kubitandukanya na politike n'uri kora bikora neza yaba umuzungu yaba umwirabure yaba umuyisilamu yaba umukirisitu igihe agize ingorane ukamufata cyo kimwe twabiri tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana ikagira umugambi wo kuza gukora turabatumye genda amahohotera agati akazi na muntu
mbona impariko ntiyibona mu bavanga ibintu na gato
iyo njya gushaka kujya muri politiki nkayongera igiti cy'uberwa politike mba nakironse kera bageze n'ukumbwira jewe ngo nje kumushinga amateka ndabyanga mucenguza amateka ndabyanga jewe ntambo za politike ndondeya mugabo ntitwogira ngo nojya kure ya politike kuko giye kwebanye politike nyobonga nyinge ndagataka bina muntu gahonyangwa abahonyanga gataka zina muntu nabantu babari mu ntwaro buje gataka zina muntu na politike riyajana ariko yige hariyo bagahonyanga twebwe dutegezwa kubakebura
nivyo abandi nabasanga abantu bakuye kwirinda gohorodoka
umenyesha makuru nta kindi kintu wowe dukora twebwe muri kino gihe leta y'u Burundi n'ubushikanganje bwacu tubitohoza ku munsi ku munsi amadosi arakogwa gusa aha rero tuvango naka yashize mu majwi kuri za mbuga ngurukana bumenyi kwacaba umunyabyaha joneka bandi bareke parke ibitohoze kandi abantu arashize imbere y'intahe
icyegeranyo cya Prodage kimenyesha ku burenganzira bwa kiremwa muntu bwaburabujwe rwose mu 2017 kigasigura ko abarundi bategetswe gutanga amafaranga y'umurengera mu guterera inyubako z'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD n'iminsi mikuru yawo hamwe no guterera amatora y'ibihumbi 2020 icyo cyegeranyo kinavuga kandi ko amabahero y'u Burundi yarengewe inshuro zitatu kuko yarimwo abanyororo 111,000 n'amajyana 8 barenga gushika mu mpera z'umwaka mu gihe hafize ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,494. Eroje Burika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Haraci kwezi abatetsi b'intara ya Kirundo bahagaritse abakora akazi ko kugaburira ingenzi ibigori vyokeje ku mabarabara n'ingingo basigura kwije gufasha abanyagihugu gukinga inzara. Ku ruhande rumwe mu gihugu hagati iyo ngingo bayibonamwo urukiza, ku rundi ruhande abari batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori bavuga ku buzima bw'abananiye. N'inkuru ya mugezi wacu w'ijwi rya Amerika Jean Bosco ari mu Kirundo mu Burundi.
Guhagarika ubucuruzi bw'ibigori byokeje ku mabarabara no mu bibanza bihuriramwo ingenzi nyinshi ni imwe mu ngingo zafashwe mu ntumbero yo gukinga inzara mu banyagihugu mu ntara ya Kirundo. Remi bigira umusase umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano aratubwira icyo biteze kuri iyo ngingo.
Mu ntara yose twafashe ingingo yuko atabigori bisubira koswa ku ibarabara canke mu isoko canke ku bubare kugira ngo abene igihugu bimbuye ibigori byume hanyuma babihungurura hanyuma baronderemo umutsima. Twarabonye mu ntara yacu ya Kirundo aho itegwa acumyumbati kigiriye ingorane kigategwa na yangwara ya mozaike twabonye uko ibigori ibyo bica bisubira mu gishingo cy'inyumbati.
Kubahora batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori usana ubwavunikiyemwo umudahara
yonkarasiyo nuko twirukase tukarondera muri utwo tuntu nyene ni utwo tigori iyo tubonetse tukatwotsa tukaronkarasiyo abana bagafungura turetse nico hari ikindi kintu ushobora kuvuga ati jewe ko nkeneye iki kandi akifashije umuntu akagura n'agahoza akambara muga nkawe bagize ati reka twugare ibigori ntibasubire kubidandaza baraduhagarikiye ubuzima
twaradandagiza nyene kubera je nsanzwe ndi n'umupfakazi nkaronderamwo hera kuri hinzwe n'ubu uye n'umuntu yabaye araduhaye inzu yajyanga dusohore.
Bavuga ko ubu batarashobora gutora umurongo wo kubandanya kubaho ku mvo zo kutabona akazi
kubera atana kimwe dukora. Ubu nca nigira nyine mu kazi ko guca umusara w'2020 hari ubwo ndawuronse uno munsi ejo nkawubura abana bakaryama umwe we yarahevye arigira n'i Bujumbura n'amashuri arayata niyo yibereye izi rero icyo mwadufasha kugira ngo dusubire mu buzima nk'ubwo twari dusanzwemo naho tubasaba yuko boturekurira tukongera gukora ako kazi nyine twakoranye tukaraba ko tuza turaronkamo ay'inzu n'ay'ubugari bw'abana
tanga tuko turayerera nk'uko ubu nyine ntacyo dukoranye turi ngaho yatwe mu barabara.
Bigira umusase arabagira inama y'ingene bobandanya kuba
inama twogira abotse ibigori nuko borondera ubundi buzi kuko ngaha mu ntara cyangwa mu gihugu cyose buzi buratandukanye hari buzi bwinshi kuko ako kazi mu bisanzwe karakazi kabafasha kuronka icyo bashobora gufungura ku munsi ku munsi n'ashe gituma bashobora kurondera ubundi buzi bashobora gukora atari ibyo kotsa ibigori kuko twarabonye yuko abene gihugu benshi baca bagurishiriza ibigori bikiri mu mirima bitaranavuga gashu usanga abadandaza baguriye bikiri mu mirima kugira ngo baje kubyotsa.
Kuri iyo nama bagigwa uyu mukenyezi avuga ko bitoroshe
indi twakora atwo bikora hehe umuntu kaba amenyereye icyo bayaramenyereye oza gukora ibindi utari gushobora udafise umutayi wo kugira shikiye
naho biruko abandi baremeza ko bamaze kubona akarusho muri yo ngingo
yemwe twarabishimye cyane ntituraheza no gusarura basha ndibaza nk'ubu niyo twohungura ntitwobora n'imifuko n'itatu ndaze neza yuko umujyango nyene tuzojya nyene tugahaga kuko urabona yuko mu minsi nyene batarabiza barajana kurajya amababura nyene baza barota ntaravuga ati ndakenye umunyo canke iki mbona kaca yikorera bibisa kaca jana mugaho kuvaho babikuri umuntu nyene azorindira yanikire hama azaragye ubugari n'abana umuntu umujyango umere neza
kiretse ko umwimbo wiyongereye ibigiga bikabomboka aba bakenyezi bavuga ko ubusuma bwakiye bugabanuka
akarusha twabibonyemwo nakuko uri myenyene vya bigori ubisarura nkuko vyamye atagisuma kikononera kandi handi naho twiteze ko ubufu bukoroka tukagura buzimbutse abeshi baranikiye ibigori n'utabifise ariko beshi baranikiye kuburyo mu minsi tuzobona ko ubufu buzoba bwakorotse tubugura ku giciro kimanutse
bati haracyari agahaze mu gihe inzoga yitwa umugorigori itohagarikwa nayo
ubu ibigori ni byinshi ariko kubera abenga umugorigori ifiguma iduga aho yokorotse iguma iduga kandi bavuga yuko njya ngurubengeramo umugorigori yuko harimo ingese bizanduruka bitera indwara abantu nayo nyene iyo ngingo yofatwa ntihakagira umuntu ashobora kudanaza umugorigori nifu ibananyizimba kubera abo bantu baguma benga uwo mugorigori nayo nyene ihagaze vyoba vyiza
icyo cyifuzo ntibagihuriza ko n'uyu mugabo
urumva umugorigori nawo hari ahantu ufasha abantu benshi kuko urabona wo ntunazimbye si nk'urwagwa nk'ubu dufate nk'ubu ngodotse nk'ubu ushobora kuba afite nk'abo 200 kugira ngo mfate nk'amafaranga y'icupa ry'urwagwa rwogo urabona ko ruzimbye mugangenza gukora nk'icyabiri ku munsi aca asumisha 1000 mugabo 200 ishobora kuyahitanamo agakombe k'umugorigori umugorigori rero nta kibazo kabisa kubwo iwanje abona umenga woguma
iyo nzoga yoba ifatwa gute n'abajejwe intwaro umuhanuzi wa buramatari w'intera kirundo ajejwe imibano aratanga umuco
tugerageje kuraba inzoga y'umugorigori ivyigwa vyakozwe biraboneka yuko atari inzoga iri mwazazi ndutwita inzoga z'ibiyayuramutwe kumbure mu ntumbero yo gukingira umwimbu w'ibigori ni ingingo yozofatwa kera ariko kugeza isaha nta ingingo nk'iyo irafatwa gusa turabahimiriza kugira ngo abenegihugu bimbuye ivyo bigori bibafashe mu ngaburo yabo ya misi yose na cane cane ko tuzi yuko ibigori muri mu mfungurwa ntangangufu
intara ya Kirundo yafashe iya mbere mu gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kotsa ibigori ku mabarabara ariko siyo gusa imaze kuyifata n'izindi ntara nka Muyinga zarahonyoye mu makanda ya Kirundo kuri iyo ngingo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza byimvuye bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
mu ntumbero yo kubandanya umugambi wayo wo gufasha iterambere ry'amagara y'abantu muri Uganda ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID byaratanguje umugambi mushasha uzofashisha amafaranga angana n'amamiliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika mu rwego rw'ubuvuzi rw'akarere ka Asholi. Uwo mugambi uzomara imyaka 5 ukitwa Regional Health Integration Enhanced Service ugatazigwa Right Asholi. Uzofasha iterambere ry'ubuvuzi muri ako karere k'uburaruko bwa Uganda. Uzofasha kongereza abavuzi, wongereze uburyo abantu baronka imiti aho bari mu bigwati babamwo, wongere ibikoresho n'uburyo vyitabwaho hamwe n'ubuyobozi bw'izo nzego z'ubuvuzi zitandukanye. Ahandi naho ibikorwa by'uwo mugambi bizofasha abantu bose haba ku muntu canke ku rwego rw'abajejwe amavuriro hamwe n'uturere kwiga inyifato nshasha zo kugabanya ikiringo abantu barindira imbere yo gufashwa. USAID yahaye uwo mugambi wa Right Asholi ibiro vyishirahamwe ryitwa University Research Corporation ari vyo ubushakashatsi bwa kaminuza. Iryo shirahamwe mpuzamakungu rikaba rizwi cyane kuba rimaze igihe kitari gito rikorera muri Uganda. Uwo mugambi ni kimwe mu bikorwa vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera buri mwaka muri Uganda, aho itanga amamiliyoni 500,000 yo gufasha urwego rw'ubuvuzi muri icyo gihugu. Amerika irashimisha no kuba ikorana n'igihugu cy'Uganda mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi n'amagara y'abantu muri Uganda.
Ibi iryo ya jambo ry'intangamara ry'abashikiza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Njoti mwese mukundira radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneye ukanda kanya ko gushimira engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma namwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru no yamwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.